Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika irabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Miliyoni z'abanyarwanda mwese turi kumwe kuri uyu munsi wa mbere itariki 22 y'ukwezi kw'icumi umwaka wa 2018. Muri kumwe na Frederic Undikije.
Twebwe rero ico twifuza muri kino gihe gushika ubu nuko abateguye kiya kibi barondegwa ubutungane bukabafata.
Uyo ni Pierre Claver na Himana arongo y'umugambwe sahanya Frodebu asaba ko abagandaguhinya kwigendera president Amerika Ndadaye barondirwa bagakubitwa intahe mu gahanga. Ni mu ijambo yashikirije ku munsi wo kwibuka imyaka 25 irangiye agandaguwe. Inkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye umugambi ubushikanje bujejwe mu gara y'abantu mu Burundi wo gusaba amashirahamwe gusigira ibikoresho intara akoreramwo mu gihe imigambi harangurirwa irangiye, hamwe n'inkuru yerekeye ingingo ziriko zirafatwa n'abatetsi mu Rwanda mu mugambi wo gukinga ikiza cha Ebola kigisibije muri Congo. Turazigaruka ku mukanya kari imbere. Umugambwe sahanya Frodebu washinzwe n'umuhisi president Amerika Ndadaye yahoze atwara Burundi usaba kutungane bwo gukora kugira ngo hamenyekane ivyo kuri abagandaguye iyo ncungu ya demokrasi. Ni inkuru ya Evariste Nzikobanya nka umenyesha makuru y'ijwi rya Amerika ari i Bujumbura mu Burundi.
Ibirori byo kwibuka imyaka 25 irangiye wahoze ari umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye agandaguwe byatanguwe n'inkuka y'imisa yabereye muri Katedrali ya Jina Mundi ya Katolika iri ku mugwa mukuru w'u Burundi. Icariho c'umwepiskopi mukuru wa diyoseze nkuru ya Bujumbura Musenyeri Anatole Rwerinyange yatanze impanuro ku Barundi n'abarongoye afatiye ku ijambo ry'Imana ryasomwe muri iyo nkuka y'imisa.
Cyiza Ndadaye n'icyo ivyo bikorwa byo kurondera ubwo bwami yarabishyize mu ngiro ahageza ararondera gufasha abari mu bukene bikabonekera muri wa mugambi wari umuraji ishinga yo kubaka Burundi ukaba bushasha hamwe akamacakubiri canke amacakwinshi hamwe ubutungane bw'isesi ubutunzi bw'isesi hamwe amahoro y'isesi hamwe n'amabohero atabagikenewe bayagira amashure hamwe igitabo cakahise kabi ku Burundi kizingwa hakazingurwa igitabo gishasha candikwamwo ivyiza gusa. Ishaka yagize n'igiza ntigunganya ubuzima kandi yararondeye kuzamura zina muntu wese zina Burundi wese amukure mu bukene ubwo ari bwo bwose. Naho ikivi yari yihaye batamukundiye ko akirangura bagashamugandagura.
Hakurikiye kuja gushira ingori z'amashurwe kunate mwanda da Emirikiyoro naho bari bafashanya kurongora igihugu. Ibirori byari birongowe n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Ivyo birori byagiye kurangizwa n'ijambo nyakwigendera Ndadaye yashikirije ahejeje gutsinda amatora yo mu gihe mu 1993. Ijambo ryari rishingiye ku itsimbatazwa rya demokarasi. Abari bitavye ugo rubanza bafise icitegererezo kuri Melchior Ndadaye. Uwo ni umwe mu rwaruka yavyiganiye Ijwi rya Amerika.
Mu vyaranga Melchior Ndadaye nofata ko nk'isomo nuko yari umuntu w'intwari atahesha atajya umunwa mu mabanga yose yagiye ararangura. Twumvise yuko no gufungwa yafunzwe azira ukuri, urabona ko yanazize n'ukuri kuzana intwaro ya demokrasi mu gihugu cacu Burundi.
Mu mugambwe sahanya Frodebo Ndadaye yashinze Petero Karaveri na Himana aburongoye muri kino gihe avuga ko intwaro ya demokrasi yaharaniye gushika yizire yabandanije gushinga imizi naho akira gahazi. Muri Frodebo n'ubu bataka ubutungane kuri iyo ncungu babuze batanga.
Abateguye burya bwicanye rujya rupfu ababiteguye cyane cyane mu nzira za politiki ntibigeze bakogwa ko. Twebwe rero ico twifuza muri kino gihe gushika ubu nuko abateguye kiya kibi barondegwa ubutungane bukabafata kuko barazwi benshi barazwi barashaka no kuvuga n'abandi.
Inyuma y'imyaka 25 na uzi abagandaguye Melchior Ndadaye ariko zimwe mu ndongozi z'umugambwe Iprona mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatatu zaravuzwe ko zagize uruhara mu igandagurwa ry'iyo ncungu ya demokarasi. Abere Gashatsi arongoye umugambwe avuga ko nimba hari abadasigana boba baragize uruhara mu igandagurwa ry'uwo mukuru w'igihugu wa mbere yitorewe n'abanyagihugu bakubitwa intahe mu gahanga.
Jewe ndawurongoye mu mirongo icyenda na gatatu nari muto cyane ariko ndemeza neza ko umuntu wese yohanwa ku gatwe kiwe umugambwe ipona nta kabikawo kumbore nimba hariho abadasigana nimba hariho umudasigana yoba yinyegeje inyuma y'umugambwe kugira ngo akore ivyaha nakurikiranwe kuri byaha yakoze ku gatwe kiwe ubutungane bwokora maze bagashirwa habona uwicaha cagiriye bakamuhana nkuko bisanzwe bitekanijwe n'amategeko
kunjuro ya 25 hibukwa iyo njungu ya demokarasi abari mu mashirahamwe yababuze mu rwimo rwakurikiye bashima ko Ndadaye Melchior yagizwe incungu ya demokarasi bagasaba ko ababo babuze nabo nyene bohabwa agateka Bujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika
urakoze Evariste tukirikane mu Burundi ubushikanganje bw'amagara abantu bugiye gusubiramo amasezerano bwagiranye n'amashirahamwe yabagira neza asanzwe afasha mu gisata c'amagara abantu ngo bushikanganje butekanya guteka amashirahamwe gusigira intara akoreramo ibikoresho byose inyuma yaho umugambi baharangurira urangiye ni inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika Jean Bosco ndarurinze ari mu Kirundo mu Burundi
Ibyo bikoresho intara ya Muyinga ivuga ko ikenera kumashira hamwe yabagira neza asozereye ibikorwa byayo bigizwe ahanini n'ibikoreshwa mu biro canke ivyo kuyunguruza. Mpabazi Jean Bari Kimasi umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Muyinga avuga ko bitumvikana ingene amashira hamwe yabagira neza asozera imigambi yayo akagenda ateruye ibikoresho byose kandi intara iba ibikeneye.
Mu bisanzwe hariho imigambi leta yakira irangurirwa mu ntara zitandukanye. Hanyuma rero iyo migambi izifise ibikoresho mubwiyo migambi yugaye ibyo bikoresho bitumenye byawe bakabaterura bakasabagenda kandi bibakenewe ko biguma bifasha muri iyo ntara vyaba imiduga vyaba n'ibindi bikoresho ama ordinateur ama photocopieuse n'ibindi
mpabansi avuga amashirahamwe akorera mu bisata byose muri rusangi ariko atanga akarorero mu gisata c'amagara y'abantu ku mugambi IHPB ufashwe mu mugongo n'ishirahamwe ry'abanyamerika USAID asaba ko imiduga yahora ikoreshwa muri uyu mugambi yoshikirizwa intara y'ubuvuzi ya Muyinga
ari ishirahamwe umugambi witwa IHPB urukoranga twatwumvise ko ibikorwa byahagaze bari tumenyesheje ku ntara mugabo twagiye twumva umuyobozi w'intara y'ubuvuzi ariko ari iduga mwega ngo vyabikoresho vyari ngaha icyo byose haruze twavuga tuti none vyagiye vipi ko tuyateza kugumaha bigafasha hanyine maze iminsi ndaba nka disitirikite giteranye nubwo na disitirikite gashoho badafise uburyo bwo kuyunguruza kugira ngo bashobore kugenda barondere imiti bashikane ngaha hari n'amavuriro nayo aronke imiti ngaha nyene atagize gutanga icyo rero twasaba yuko nyarwa mushikiranganji mukidukurikiranira kugira ngo ubwo buryo bugaruke ngaha mu ntara y'ubuvuzi ya Muyinga
umushikiranganji w'amagara y'abantu avuga ko icyo kibazo agifise mu mini muganga Tade Ndikumana arongoye ubushikiranganji bw'amagara y'abantu
bavuze ibibazo bibiri cyangwa bitatu cya mbere aya mashyirahamwe aza gusahiriza ubushikiranganji mu ntara ahejeje akazi kayo akaca ashaka gutwara n'ibyo bari bazi ndabamenyeshe neza yuko icyo kibazo nagifashe mu minwe kandi tukorana mu bisanzwe ibikoresho bije mu ntara n'iby'intara kazi gaheze mu masezerano
muganga Ndikumana avuga ko ubushikiranganje arongoye bugiye gutumbereza ku mugambi w'igihugu w'imyaka 10 ibikorwa by'amashyirahamwe afasha mu gisata cy'amagara y'abantu ubwo ubushikiranganje bumenyesha ko bugiye kugereranira amasezerano mashasha n'ayo mashyirahamwe amasezerano ari mu icifuzo cy'abajeje intwaro mu ntara ya Muyinga muganga Ndikumana
mbere ubu uye nagira ngo nshikirize abarundi n'amapungu yuko mu ntumbero yo gukorana neza n'ajya amashyirahamwe tuzosubiramo ajya amasezerano twandike neza yuko iby'ishyirahamwe rizanye mu ntara igikorwa cy'ishyirahamwe giheze abaje kudufasha bavuye hanze batogenda basubira inyuma amarembe mugabo ibyo bazanye bizoguma muri iyo ntara ibyo tuzobikora vuba kuko murazi yuko leta y'u Burundi irikira tumereza neza ibikorwa by'abasanzwe bafasha na cyane cyane ayo mashyirahamwe amaweneje
kubisabwa n'abajejwe intwaro mu ntara ya Muyinga umushikiranganji w'amagara y'abantu amenyesha ko agiye kubandanya avugana n'abarongoye ishyirahamwe USAID kugira ibikoresho byahora byifashisha mu mugambi IHPB bikomoregwe intara ya Muyinga i Muyinga mu buraruko bushira ubuseruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
Urakoze Jean Bosco. Ikigo gishinzwe ubuzima mu Rwanda kivuga ko cakomeje imigambi yo kwirinda kwikiza cha Ebola kigisibije muri Congo gishika no mu Rwanda. Ni nkuru yo mumenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika Claude Ganza munyamagana ari mu Rwanda.
Inzego zishinzwe iby'ubuzima mu Rwanda ziravuga ko zamaze guteganya iby'ibanze byakenerwa kugira ngo umuntu wese wagaragaza ibimenyetso by'indwara ya Ebola be yafashwe. Muri ibi harimo abaganga ku mipaka ya Rubavu na Rusizi kugira ngo abinjira bose bapimwe harebwe niba nta muriro bafite n'ibindi. Ibi ngo bikaba bifasha mu kugenzura umunsi ku wundi ko iki cyorezo gikumiri uko bikwiye. Dr. Jose Nyamusoro uyobora ishami rishinzwe kugenzura no kurwanya indwara z'ibyorezo mu kigo nyarwanda gishinzwe iby'ubuzima RBC avuga ko muri rusange igihugu kiteguye neza.
Icyambere ni ugushyiraho guhuza ibikorwa bijyanye n'ubundi no gushyiraho amafaranga. Leta yashyizeho amafaranga menshi miliyoni 100 zo gufasha kurwanya icyorezo. Yashyizeho kugenzura no kuri umupaka wabibonye biri mu buryo butatu. Turagenzura abinjira, tupima niba bafite umuriro, kugenzura mu bigo by'ibitaro bisanzwe bibaho no muri komunote. Iyo ngiyo ni bijyanye na kugenzura indwara z'ibyorezo harimo ni Ebola. Akabamo n'uburyo w'imivurire kugira ngo umuntu avurwe bisaba ko aba ahantu azavurirwa. Saho naho igihugu cyaratekereje.
Dr. Jose Nyamusoro avuga ko ibitaro byose mu gihugu byahawe amabwiriza yuko bigomba kugira ibyumba bishobora kwakiriramo abantu bagaragaza ibimenyetso bisa nk'ibya Ebola cyangwa bikekwa ko baba banduye virusi yayo. Ibi ngo ni uburyo bwo kurinda abo bantu kuba bahura n'abandi bakabanduza, ariko hari ibigo bishinzwe ubuvuzi bwa Ebola bahita boherezwamo bikabitaho by'umwihariko. Kugeza ubu hakaba hari ibigo bitatu mu gihugu hose nk'uko Nyamusora bivuga.
Tuzi ko bagomba kujya kuvurirwa ahantu habugenewe arizo bita Ebola Treatment Center. Turazifite mu gihugu, hari Rusizi, hano Rubavu, hari n'i Kigali. Iminsi iri imbere rwose tuzongeraho n'izindi ku buryo igihugu kiba kiteguye mu buryo buhoraho burambye. Ubu turi kwitegura tukagenzura, harimo n'ikintu bita ukangurambaga kuko abantu bagomba gusobanukirwa Ebola niki, yandura gute, bayirinda gute. Ebola si indwara umuntu apfa kurwara gutya. Ebola ariko nabivuze ni indwara y'inyamaswa. Nta muntu wagombye kurwara Ebola, icyo nicyo cya mbere. Iyo umuntu atagiye mu ishyamba uhiga gufata inyamaswa zipfushije, niyo yose ntabwo arwara Ebola. Umaze kuyirwara ni igaragara gute? Niwo muriro ukabije, nuko gusesa ibintu ku mubiri, nuko kubabara mu ngingo no mu mikaya, kuribwa umutwe, akurikiraho kubabara mu nda no mu gatuza, akurikiraho no kuruka amaraso. Umuntu urwaye Ebola yaruze undi ariko yagaragaje ibimenyetso.
Mu byumweru bibiri bishize ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku ima OMS ryatanze inkuru za ko Ebola imaze igihe ivuga mu burasirazuba bwa Kongo ishobora kwadukira ibihugu by'u Rwanda na Uganda. OMS kandi yavuze ko iki cyorezo cya Ebola kizamara andi mezi ari hagati ya 3-8 kandi ko bamwe mu banduye iki cyorezo bihisha abaganga, bityo bakaba bazagikwirakwiza no mu bihugu bituranye. Dr. Jose Nyamusoro avuga ko kugeza ubu nta mpungenge zabaho mu gihe abaturage bumvise bakanakurikiza neza amabwiriza arebana no kwirinda icyorezo cya Ebola.
Cyambere bo iyo bambutse hakurya bagomba kwirinda, bakamenya ko icyorezo kirahari, ariko akamenya ko bashobora kwirinda kuko ntabwo bamenya uko ibintu bigenda by'ibyorezo. Nta cyorezo buriya kitashobora kuba kontrole, nta kandi mu yari yagaragara no ku mipaka haba no mu gihugu. Yabo ubu ngubu no mu myaka ishize, ubu ngubu mu Rwanda dushobora gupima Ebola rwose, ntabwo bikiri nka kera twashobora kohereza eshantiyo hanze, ariko ubu turabyipimira iwacu, dufite ububasha n'ubushobozi.
Haramutse hagize ugaragara nk'iyo virusi abo yafashwa ate ubutabazi yahabwa?
Ubundi umuntu urwaye Ebola nkuko tubizi bizwi, nta muti nta rukingo. Ibiro ubu ngubu ni ibintu bari kugerageza ariko ntabwo biremerwa cyane. Kuko tubizi ubu ngubu umuntu urwaye Ebola aravurwa bisanzwe, basanzwe banavurwa n'ubundi, na hakurya abari kurwara buriya bari kuvurwa. Ubundi bufashe wa kiganga bwezweho nabo bwatangwa hakurikije nyine imyanzuro yafatwa. Abashobora kuvura barahari, hari na gahunda minisitiri yashyizeho yo gukomeza kugira ngo tugire n'abenshi.
Iki cyorezo kimaze iminsi kivugwa cyane mu gace ka Mangina muri teritwari ya Beni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, kimaze guhitana abatari bake, kandi inzego z'ubuzima muri Kongo zivuga ko impuzandengo y'ubwandu bushya bwa Ebola yikubye inshuro zirenga ebyiri kuva mu kwezi gushize kwa cyenda, nyuma y'uko ibikorwa by'ubuvuzi byari byakomwe mu nkokora n'imvururu zo mu Majyaruguru ashyira uburasirazuba bwa Kongo. Umuryango mpuzamahanga ubwo bakaba ari mu kaga, International Rescue Committee, uherutse gutangaza ko hagati ya tariki ya mbere na tariki 9 z'uku kwezi abantu 33 bari bamaze kwandura, mu gihe mu kwezi kwa 9 kose handuye 41. Nakwibutsa ko mu ntangiriro z'icyumweru gishize OMS yavuze ko kuva Ebola yakwaduka abakozi 19 aribo bamaze kwandura Ebola, kandi bose bayanduriye hanze y'ibitaro n'amavuriro, bisobanuye ko iki cyorezo kirimo gukwirakwira mu baturage. Claude Ganza munyamagana mu burengerazuba bw'u Rwanda ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Nshuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,300 kilohertz 15,675 na kilohertz 17,730. Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,630 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,460 na kilohertz 17,530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kamara babandanya kumviriza Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Bitekanijwe ko kuva kuri uyu wa gatatu ibiganiro bihuza Abarundi birongowe n'umuhuza Benjamin Mkapa bitangura i Arusha mu gihugu cya Tanzania. Ibyo biganiro byabanjirijwe n'ibindi bifise umugambi wo kwegeranya ivyumviro by'amashirahamwe aserukira amadini, urwaruka, abagore hamwe n'amashirahamwe adaharanira inyungu za politike. Mu kanya gaheze mugenzi wacu Edi Rwema yaganiriye na bamwe mu bayobozi bayo mashirahamwe yatumiwe barimo Gabriel Rufyiri arongoye ishirahamwe Urukoma yiyemeje kurwanya ruswa n'isesagura ry'umutungo wa leta hamwe na Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parsem rihanira ikari hamagariye Abarundi guhindura ingendo. Rufyiri aratangura atubwira icapfunditswe mu biganiro bagiranye n'umuhuza.
Ku ruhande rumwe byadushimishije kuko ubwa mbere urwandiko twarushitseko nivyo bitugoye mugabo abo twaruhaye bavuze yuko turi ico bise mu gifaransa imivwa alternative, no kuvuga abantu bitwa ko nk'ibyo bashikirije bose bagomba kubifatirako. Ibyo rero byadushimishije cyane, kandi bavuze ko ibizoshikwa ko byose ngaha Arusha tugomba kubibyabona, ikigira kabiri kandi tugomba kuba abazoba bahagarariye ikurikizwa ryabyo. Murumva rero yuko igihagararo bahaye ibintu twabashikirije gihambaye cyane. Ikitatunejereje nuko bavuze ko inama y'abakuru b'ibihugu yashinze ko ibiganiro bigira gatanu byoba iby'abanyepolitike gusa, ata muntu ari mu mashyirahamwe yigenga, abafasoni, amadini, ugwaruka n'abandi ngo bobizamwo. Icyo ni cyadushimishije kuko bitwumva ingene tujya dukumirwa hageze nyabona ko ahubwo duterera ibyumviro cyane.
Bwana Faustin Ndikumana Rufyiri avuze ko hari urwandiko mwashyizeho umukono mwemeranyijweho uko mwese mwari muri ibyo biganiro n'umuhuza n'intumwa ze. Nk'ingingo nkuru mwifuza ko abazitabira ibiganiro bazibandaho cyane mwebwe nk'amashyirahamwe, izo ngingo ni izihe?
Ahanini twabanje kwibukiriza igihugu aho tugeze uno munsi mu miti itandukanye, kwibukiriza yuko igihugu cy'Uburundi gifite ingorane kabisa mu bice bitandukanye za politike, iz'ubutunzi, ingorane z'igihugu babayeho, iz'umutekano. Kandi ubona yuko izigorane za politike zirimo ziriko zirakiremera cyane, kandi zanyu zikiremera kuva kera. Tukavuga tuti urumva rero baje ntiboza kwitoza utunyoni ingorane ziriho, kandi uwoza avuga nta ngorane Burundi bufise yoba ariko arabesa canke yoba ari imwe bitarangaje politike yo kuvuga ati mbe ndavuga ibi kuko nzi inyungu nshobora kubikuramwo. Mugabo icyo twagihagaze ko cane, kandi nabo nyene baravuga bati ego turashije kubona dushoboye kubona nyene ibintu byifashe haba mu by'ubutunzi, mu by'imibano, umutekano, politike. Urebye turavuga ati turarara ibyo duhagarara ko cane tuvuga tuti abanyepolitiki bazoza ngaha babwirizwa kuzumva neza ingene yuko amasezerano y'Arusha ari intango n'iherezo byo kugira Uburundi bwamane amahoro n'umutekano arama, nuko rero bufata yuko amasezerano twoyabunga bunga hanyuma bakazabana arabahugu nyine bazabana bimwe naza mu ngiro ahubwo nyimba hari ibintu bimwe niba byahiriza cyangwa niba mabwiriza asirirwa kagati babyumvikanye ko ahubwo ko byoza biraganirwa ko kugira ejo hagiye birahinduka rusange tuko turasira mu ngorane kuko uno munsi urasira kuvuga uti ndi ku butegetsi urakora ibintu ukuri kuri kurabyumva kumbura ukagenda wenyine n'abandi basize inyuma hanyuma ejo byaza birahindaguruka asanga wundi nawe atazigira byahindukaga nayo tukwama mu nzira ni ugufata ibintu birama ko twamaze kuronka ayo masezerano rero atomora ibintu byose mu bice nyose nyine abarundi babana basubiza hamwe mu ntwaro rusange mu by'ubutunzi dusangira ubutegetsi n'ubutunzi dufite ikirere turagihagara ko cyane ko bubasaba bagasiba kwiyemeza yuko ayo masezerano adashobora gusubizwa inyuma hanyuma ikindi ni uko aba bahuza nyine bushyiramo inguvu na cyane cyane mu gushyiramo kotsa igitutu kugira abashaka kugusa barasubira inyuma muri ibyo biganiro babegi babashyire hamwe ku buryo atawushaka kubisubiza inyuma twavuga yuko iyi fasilitasiyo abahuza boronka inguvu zikwiye bagashyigikirwa n'abakuru b'ibihugu kuko igihugu cy'u Burundi kiri muri aka karere igihugu cy'u Burundi nicyo cyanyura mu by'ubutunzi muri aka karere usanga gifite amadolari ku munyagihugu ari munsi y'300 mugabo byose ibindi byose muri akarere karenze 600 urumva rero kirafite ingorane kandi nicyo kiriko kirajyanayo impunzi gifite impunzi muri ibyo bihugu kumbure rero yiteho kabisa nabo badufashe ku buryo natwe igihugu kigoroka kikaba cyo kimwe n'ibyo bindi kigasubira ku ntumbero y'iterambere biriko biradusiga.
Bwana Rufyiri, umuhuza mu butumire bwe yifuza ko ibi biganiro biba ibya nyuma hanyuma hakagira ikigerwaho kugira ngo ibizabivamo bishobore gushyirwa mu bikorwa mukurikije iminsi mumaze n'intumwa z'umuhuza ndetse n'umuhuza ku giti cye hari icyizere mukura muri ibyo biganiro ko ibingibi ari byo biganiro bigiye kuba ibya nyuma hanyuma ibizabivamo bikaba byashyirwa mu bikorwa abahunze bagataha hanyuma mugatangira gutegura amatora y'umwaka w'2020.
Twebwe icyifuzo cyacu nk'amashyirahamwe yigenga nuko ibiganiro byohera twebwe binashobotse ko bihera mu munsi umwe byotunezera cyane nibyo twifuza kandi n'ibintu byoroshe rwose ni ukumenya bino biganiro icyabitumye bitangura ni ikintu kijyanye nuko ibiri mu masezerano ya Arusha byari ko birarengwa ko nicyo kintu cyabitumye rero turamutse twumvikanye ko ibyo bintu biri mu masezerano ya Arusha biguma uko biri bigakingirwa hakumvikanwa ingene ingaruka mbi zatumwe n'ibyabaye zikugwaho n'ibintu byo mara umwanya muto cyane kira noneho ibi biganiro turi muri byo kuva mu mwaka 2015 ibyo ari byo byose ari je wari Foste nibaza ko tutarabisibamwo twama turi muri byo turabibona kandi ndazi ko abantu tufoste tuhahuriza no mu munsi umwe babishatse byo arabihenze unamba yuko twageze mu Rwanda ko twarungitse hakenewe ishaka ry'impande zose leta abanyepolitiki bo muri opposition n'ibiro by'umuhuza bifashwa na Union Africaine hamwe na Nations Unies umwe wese akoze icyo tuzaba gukora twe turemeza neza yuko n'iminsi ibiri n'umunsi umwe mbere mwashaka tuba byarangiye hakenewe rero ishaka ku mpande zose ari nacyo gituma twaciye dusaba mbere ko hamwe hogira umuntu n'umwe yo kwitoza utunyoni uko ari kose aba ari muri leta aba ari muri opposition wese uyo twe tuzomufata nk'umwasi w'u Burundi ntituzomufata ko ari umuntu akunda Abarundi tuzomufata ko ari umuntu atariko ararondera ko igihugu gitera imbere kuko turazi ibibazo bihari bijyanye n'ubukene sose yabivuze n'ibindi bibazo biraba abanyagihugu twebwe tubona neza yuko byari bikwiye gutora umuti mu maguru mashasha kandi n'ibintu byoroshye cyane twe turabyemeza twanashyize mu rwandiko n'ibintu byoroshye cyane kandi bariko baradufasha ibiro by'umuhuza n'ababafasha bavuze neza ko twatanze inyishu kubibazo bisanzwe bihari katraze ko babiri
kadufate ya Olivier Wirwe
ndabaza mutama Gabriel Rufyiri mbega biteguye gukora iki mu gihe tubona yuko hariho bamwe bariko baragenda biguru ntege badashaka yuko ibyo biganiro byoba kandi bagaca bashaka kudemosa ibyo bategereje kuvuga ko bitabaye muri iyo nzira badashobora kubyemera kandi ibyo hariho umusifuzi w'urukino arujejwe ari wabwirizwa kuvuga nti muganira kuri ibi hama nimuje mwitere turaraba uwigenza nabi mbega iyo bishitse umuntu akikura mu kibuga arubitre atari we amukuyemo haba hategekanijwe izihe ngingo
ni ibintu bisanzwe kandi byoroshye cyane yavuze umusifuzi canke uwo yise mu gifaransa arubitre nibaza ko uyashatse kuvuga ni biro by'umuhuza n'ababafasha twanabishyize mu rwandiko twabahaye kandi bashimye ndabigarutse ko tuvuga yuko hamwe hogira umuntu n'umwe yo kwiteza utunyoni iba leta iba opposition kwabo bantu umuhuza agomba ibiro by'umuhuza nabo bafasha bagomba gufata ingingo zikenewe ku neza y'abarundi
izo ngingo ni nk'izihe bwana Rufyiri
arbitre abafite amategeko akorera ko abafite icyo bita manda ijana n'ibyangombwa byose bikwiye kugira ngo urukino ariko arahagarikira rugende neza ibyo rero nibaza yuko akarere ubumwe bwa Afrika Nations Unies barabifise twebwe rero ko bashimye ibyo twabashikirije bakatushimira ku mugaragaro twizeye neza yuko kwicyo kintu twakivuzemo bagomba kubikurikiza kandi ikindi nagomba nongere ko nikano vuga ko ari nk'icyizero mwarumvise yuko leta n'abandi nabo bari kumwe baguma bashikiriza yuko batazita babagandaye n'ibindi mugabo twebwe amakuru turonka ahana hariya nuko bavuga bati abariko barategura ibiganiro twebwe ntidushobora gusubira inyuma abantu bavuga yuko ibiganiro bitoba twebwe ntambo nimwe tubona itezwa kuba
bwana Faustin Ndikumana umaze kwitabira ibiganiro bitandukanye aho ngaho mu mujyi wa Arusha kuri inshuro ariyo ya gatanu hari gishya cyangwa se hari icyo mubona mu muhuza kigaragaza ko yiteguye gufata ibyemezo bidasanzwe ku ruhande uru cyangwa ruriya ruzasa nkaho rurimo kubangamira imigendere myiza y'ibyo biganiro
ubwambere hoho najyanse n'ubutebura abarundi ndabana impanuro kuko burya turi kumwe kibaho kwikunda urashobora kumva wa mahoro n'umutekano yafite kuva na kera hari abantu mu gihugu wazaga ngo turekire turavuze amahoro n'umutekano bakabimbira kuko awufite mugabo birasigara ko kwiyumvira ujya kubwira ko atawafite ujya ni mwene wanjye n'umurundi nkawe amahoro meza najya ubona ufite ukayasangira na mugenzi wawe na mwene wanjye ubu twaro mwene wanjye ahunze yirutse agize gute ntutse mwita ngo ni umwaka w'igihugu nateri iyo mvugo yarakomeye ni umurundi nkawe arafite ingora ni byiza ati rero babahuze umwumvirizo canke uganira ibibazo bumva ko bashyikiriza none uri nka leta ariko baramubatiza ku buryo busangira yavuga ati umviriza ve tubiganiro ni iki ni ukumviriza uwo wundi ntabwo nikafite ibibazo ibiri ko n'umurundi nkawe musangira igihugu amahoro rero meza nayo ifiritiyo ko tubona ko igihe tuba dutatanye yari kubera tugirira ingaruka mu buzima bwacu bwa bisi yose abarundi rero barakwiye kugira ubuzima bakagira ubuntu bakumva amahoro n'umutekano icyo bisigura nayo ufite ukayasangira na mugenzi wawe ukibaza n'ibitaba mugenzi wawe yayabuze uri leta wowe uri nk'umubyeyi uvuga ati abana batandatu barafite umutekano naho ba babiri ushobora kubyara abana cumi umunani wabwira ati papa turafite umutekano unaho wowe ufite umwe zagiriye kuba kuba tutatekaniwe ushobora kutabumviriza
turabashimiye abadushikije ikiganiro mu kanya Edi Rwema n'abatumire biwe njuti mwese mukunda radio ijwi ry'Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruka ingaha turashimiye engineer yadufashe mu bw'ivyuma hamwe na Facile yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye ariko iyi mbere yuko dusezerana reka tubibutse ko twumvikanira ku mirongo migufi mu Burundi eka Kigali naho twumvikanira ku radio inshuti ya bose FM 88.3 no ku ijwi ry'Amerika FM ijana kane n'ibice bitatu ikigali rero turabashimiye nshuti mwese rero mwaduteza amatwi kandi turabateye akamo mubandanye kumviriza ibiganiro bya radio ijwi ya Amerika mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.